Nzamba.
Nzambira samirana.
Ndabaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gatika kawe kaze mu makuru yo kuri no wa gatanu igenekezo rya ndwiru henshi umwaka wa 2024 ayo twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Baratabarizwa kw'inzara igira ibice mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu gihugu cya Congo. Abo nabo sabandi n'abasirikare b'u Burundi barungiswe muri Congo baja kugwanya umuhari M23. Abasirikare bavuga ko n'agaciro ka bute k'amadorari 50 bemerewe bagahebuye kuva mu kwezi kwa kabiri. Iberutse kuba byo gushaka kunyuruza umumenyeshamakuru mu kinyamakuru Iwacu bikozwe n'inzego za leta biragaragaza ko mu Burundi atabutegetsi buhari. Umugambwe MST usigura ko igihugu kigeze atemba ari cyo gituma bashaka guta ishavu ku muntu we. Ingingo nayo y'igipolisi ibuza amamodokari n'amapikipiki kurindirira igitoro ku mastasiyon irabandanya kwiyamirizwa n'abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi batunze imodoka bavuga ko atana kimwe gishobora gusigura ifatwa ry'iyo ngingo mu gihe izo modokari ataco ziba ziriko zironona ku mastasiyon. Kaze mwese mwido nido mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Duhere kuri iyi nkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'umutekano muke. Hari umukenyezi w'imyaka 58 yarazwi ku izina rya Seri barakamfitiye wo ku mutumba gitwa Zone Gatsinda na komine Mwumba y'intara ya Ngozi yarayitabye Imana kubiswa amahiri nk'uko abajejwe intwaro muri iyo komine bamenyesha. Abo nabo bakavuga ko byose byaturutse ku mishwano yavutse hagati y'uwo mukenyezi n'umugabo wiwe azwi ku izina rya Nyamibara mu gihe bari bageze muhira bavanye mu kabare kwivuna akanyota. Umugabo rero ngo yaciye amuhuragura mu nyuma uwo mukenyezi acaritaba Imana. Abajejwe intwaro muri komine Mwumba bagasaba abubakanye kwirinda gusubiranamo mu gihe cyose hari ico batumvikanye ko hanyuma bakarinda gusubiranamo kuko rimwe na rimwe bibyara akarambaraye. Tubandanye ayo twabateguriye abasirikare b'abarundi bari mu ntara ya Kivu mu buraruko mu gihugu cya Congo baratabarizwa na bagenzi babo muri Congo ko bamaze ukwezi bataronswe umukate n'amazi yo kunywa bari basanzwe bandikiwe. Ikitavuzwe na gashiru kabute k'amadorari 50 baheruka gukubita igisho mu kwezi kwa kabiri. Abasirikare ba Congo batabariza bavuga ko abatwari b'abarundi banyuruza ibyo bagenewe baca babaka amatelefone ngo ntibashobore no kwitabariza. Ido nido na Bonfils Niyonge.
Abasirikare b'u Burundi bo mu kontenga tafoke yo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko batabarizwa na bagenzi babo bo mu gihugu cya Congo FARDC bagiye gufasha ko mu bituma bakora akazi kabajanye baroraniwe kandi bagononokewe gataka ibironswa kuvaho General Erinde yizigiye batazira muzinga ahawe kurongora inteko z'abarundi ziri mu gihugu cya Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko kuva mu mpera z'umwaka w'ezo 2023. Abo basirikare ngo bagiye barahomba byinshi mu byo bari bagenewe. Aha bavuga nk'agashiru kabute bahora baronswa ku kwezi k'amadorari 50 ku muntu. Ubu aho gashiru kabute bakaba batakikaronswa kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu ibintu byavuye byunyuka aho batakironswa amazi bari bandikiwe n'umukate. Amazi yo kunywa bakaba bari bandikiwe umusirikare wese amaritiro atatu hamwe n'umukate. Ivyo abasirikare bakaba batasubiye kubironka kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Abasirikare b'u Burundi bakaba batabarizwa n'abasirikare ba Congo kuko ngo n'igihe bagiye gukora akazi batagikora banonokewe. Bashobora kandi no kwandura indwara zituruka ku isuku rike kubwo kwihereza amazi mabi kuko bahora banywa amazi meza ubu banywa ibiziba. Ivyo kubura amazi biza gusongerwa isibe no kubura umukate bahora baronswa bigatuma bakora atanu tuguvu bafise kuko bashobora kwitwa na kigoyi. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko amafaranga agenewe abasirikare baharugwa mu batayo canke amakambi 9. Abasirikare b'u Burundi bari mu kontenja yatafoke muri Kivu yo mu buraruko bari muri ayo makambi 9, ikambi imwe yose ifite abasirikare barenga 600, bigasigura ko bose hamwe barenga gato 5,000. Bagiriza uburongoye kontenja General Erinde yizigiye batazira muzinga kuba ari ku isonga ry'inyuruzwa ry'ayo mafaranga abasirikare bagenewe. Uwo nawe akaba akingiwe ikibaba n'umukuru w'ibirukuru bya gisirikare General Prime Niyongabo, bavuga ko naho yamurungitse gutwara kontenja ya tafoke muri Kivu mu buraruko kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2023 atasabye ko asubirizwa gutwara akarere ka mbere ka gisirikare, ibyo bita Premier Division mu rurimi rw'Igifaransa. Abasirikare bari kumwe mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ngo arabakandamiza aho babuza gutunga n'amatelefone abavuye mu karuhuko bita konje mu Burundi, bapfa gushika ku kivuko cha Goma barasakwa bagasigara ata telefone bafise. Bamwe mu basirikare ba Congo twavuganye bakibaza nimba mu gisirikare cy'u Burundi hari amategeko bita reglement militaire abuza abasirikare b'u Burundi gutunga telefone. Hadi inzamba gateka kawe titwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi cyangwa General Erinde yizigiye batazira muzinga arongoye kontenja y'abasirikare b'u Burundi bari muri Kivu yo mu buraruko, yagizwa gutoteza abasirikare b'u Burundi bari muri Kivu yo mu buraruko ngo bagire ico bavuze kuri ayo makuru.
Gukorana ku butegetsi bwa CNDD-FDD n'umuhari FDLR mu ntambara bari mu busiruko bwa Congo ntikwizanye. Uko gukorana ngo gushingiye kukwanka abatutsi hamwe no kunyungu z'amafaranga bivugwa na Tanaz Karayenga umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibya politiki. Amenyesha ko yagize amatohoza aramenya ko umugambwe CNDD-FDD na FDLR yakoreye ihonyabwoko abatutsi mu Rwanda bagiraniye amasezerano yo gukorana mu kinyegero kuva CNDD-FDD imaze umwaka umwe ku butegetsi kurikira.
Amasezerano yabaye hagati ya FDLR na Leta y'u Burundi aswara nkuru nziza hanyuma General Adolphe Nshimirimana na General Adam yo mu Bunyoni barakira intumwa za FDR hari mu mwaka w'2006 barazi izo ntumwa z'u Burundi ziraza zirasaba yuko Leta y'u Burundi yogura impoho yogura ibirwanisho ikabicisha i Burundi hanyuma FDR ikaza kubyakira bivuye i Burundi. Ayo masezerano yarabaye n'amashinga amateka ngiri ntengu z'amateka ngiri. Hanyuma kubya FDLR ishimire abatwara icyo gihe abo bantu batatu ibaha ibiro by'inzira habo bavuga yuko ari 85. Hanyuma umushikiranganji yatwara icyo gihe Securite Publique yari Alain Aime Bunyoni niwe yaciye ashingwa na Petero Nkurunziza kugura ibyo bigwanisho mugabo kitirirwa abapolisi b'u Burundi. Ernest Manirumva yariko arabitohoza nico kituma bandamisha. Hanyuma ubwo bucuti butangurira ngaho kuva ico gihe rero bamye bafise ubucuti bushingiye ku nkingi zibiri: inkingi y'amahera, inkingi y'ibigwanisho, inkingi yo kuzana zahabu canke ibindi ayandi mabuye y'agaciro avuye muri Congo agaca Burundi amwe agahabwa abakuru bo muri CNDD-FDD, hakaba n'inyungu ya kabiri, inyungu y'ibitekerezo kugira ngo barwanye hamwe bungure icyo bita empire bantu, inzogwanya empire zima. Ubivuze mu majambo yumvikana mu by'ukuri bashaka yuko bo Burundi CNDD-FDD FDR n'abarya basangiye ingwano muri Congo, Leta y'u Congo baragize inama baraciye imyaka ibiri mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2022. Inama bayigiza muri Eta Major y'i Burundi arumvikana ko bagomba kufungura iyo Empire Bantu, Ubujumbura bukazobera kapitali y'iyo Empire Bantu. Rero kumara kugira Empire Bantu kivuga ikizi kivuga kumara Abatutsi mu Burundi, muri Congo no mu Rwanda, ibyo barabisanga. Kandi noneho birazi yuko hari aba FDR benshi bari Burundi bari mu nzego zikisoda cyane cyane z'iporisi z'interahamwe kandi bafise ibirindiro kukinira ibyo birazi.
Inzamba
turabandanya yo twabateguriye kuri radio Inzamba gateka kawo iberutse kuba byo gushaka kunyuruza umenyesha makuru Pascal na Kirutimana ajeje gisata cha politike mu kinyamakuri wacu biragaragaza ko mu Burundi atabutegetsi buhari ivyo bishikirizwa na Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD ahasigura ku gihugu kiri mu ngorane zidasanzwe tega matwi Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD
abarundi nibave hasi na cane cane na mwebwe abamenyesha makuru nimufatane munda mushira habona ibiriko biraba kuko nk'abamenyesha makuru mu Burundi nyambara uko bari umutima basa nuko batabona ibiriko birababako barabafungira mugenzi wabo bagahora n'ikimenyesha makuru akorera nticubahuke kurukura muka ni gihe ciza cuko abamenyesha makuru nabo bahaguruka bakagwanira uburenganzira bwabo bwo gukora akazi kabo uburenganzira bwabo bwo kurangura umwuga wabo nakajyo keza ko kwibutsa makungu turabizi ko makungu atari azoba dukura ko muga makungu arasi icazobazwa icazobazwa niki muri ibyaha biriko biraba ibyo kunyuruza ibyo guhohotera abarundi harimo ibihunga abanyagateka kazi na muntu kandi ayo mashyirahamwe mpuzamakungu aho twovuga nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ni n'ayandi mashyirahamwe barafisi bisata bikorana n'u Burundi mu byo gukingira agateka kazi na muntu ayo makungu rero nayo nahaguruke agaragaza uruhara rwabo rwo kubuza aka kagwi ka CNDD-FDD kubandanya gakorera amahano abarundi kubandanya gatoteza abarundi kubandanya kandi kanyuruza abarundi na cane cane abamenyesha makuru tubona bageramye uyu munsi
kubijanye n'isakwa ry'agasakisa kiri maze iminsi rikogwa muri zone cy'ibitoke mu gisagara cha Bujumbura umugambwe MSD ubona ko leta ifite ubwoba budasanzwe bw'amabi yirigwa rakoregwa abarundi igihugu cyabananiye gutungana n'ubunyene kurikira Epitas Nshimirimana
abarundi bamye bafata umwanya wo kurindira hanyuma bakare ya jisa bazohaguruka rero banke ivyo bariko barakoregwa kandi abapolisi CNDD-FDD canke leta ifise kibazo zibira abarundi imbonera kure izisigaye zitariko ziragwa muri Kongo izizo zibira abarundi ni naco gituma umuti nyawo ari uwo kushirituze mu gihugu ari uwo kwicarira ibibazo bihanze abarundi ari uwo kureka abanyagihugu bitekaniye bagashobora kubaho batekanye batariko barabiruka naye ibyo kubasaka mu gitondo saa moya z'ijoro saa sita z'umurango kubahagarikaho bari hose mu mirimo yabo uretse ko bigwiza kajagari kagaragaza ko leta idashoboye gutunganya igihugu no gutwara Burundi hanyishu nimwe bizobahereza
tubandaye mu ntara ya Ruyigi naho ingingo yafashwe n'igipolisi buze amamodoka n'amapikipiki kurindira igitoro ku mastasiyo iriyamirizwa n'abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi ngo nta na kimwe gishobora gusigura ifatwa ry'iyo ngingo mu gihe izo modoka atatu ziba ziriko zironona inyifato y'abapolisi bazipakira bakaja kuzifunga ikabisongera isibe kuko bazipakira nabi zigashobora kononekara inkuru tubaza Pierre Gahungu
abo banyagihugu bavuga ko iyo bagiye kunywesha igitoro bafatwa n'ingingo ibabuza guhagarika imodoka zabo ku bituro bidandaza igitoro imodoka zipakirwa nabi bagatinya ko zishobora kononekara canke zikibwa bavuga ko guhagarika imodoka ku bituro atacyo byica kuko bidahungabanya uruja n'uruza mu mabarabara umviriza umwe mu batunze amamodoka
naho igitoro cyarabuze kingeraho gihabwa bamwe abandi bakakibura kandi babisanze kuri sitasiyo bateza ubwiheto buri wese ahari noneho ubu barabirukanye n'uwaho narindiriye ko kiza baramubuje gushyiraho imodoka yiwe kuri sitasiyo imodoka bayitwara baraziba baragira gute nukuri birateza hindanira bari abantu twumva iyo ngingo ishaje gufasha ubwenegihugu w'Uburundi
basaba leta gutora umuti w'ibura ry'igitoro aho kwitwaza ko bihungabanya umutekano
turasabye leta ni gerageje ishitse icyo yiyemeje yiyemeje kugira ngo noneho twebwe twari abanyagihugu.
Tubibutse ko ingingo yo kubuza guhagarika amamodoka ku mastation yafashwe n'igipolisi ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa Rusama uno mwaka mu ntumbero yo gucungera umutekano. Urenze iyo ngingo ko atwagwa imodoka akayisubizwa atanze amande agera ku 150,000 by'amarundi.
Arakenuye Pierre Gahungu. Imbere yuko dusozera aya makuru, mukurikire agakino mwateguriwe n'umuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Yemwe yemwe abo kwa Karaveri muraduha.
Karibu karibu majan.
Karavi, amakuru y'iminsi myinshi gamugenze.
Na maharame.
Karavi, amakuru y'abana bahani wacu basigaye baca amashuri bakaja gupaga Tanzania warayamenye?
Em, ndaya bari.
None gamugenze usigaye ubahe. Kwandira hisha havuye babiri. Kwa gakwavu umwe n'ungaho kumubanyi wawe Rusiano havu wundi. Abo nibonzi. Nukuri batahereye muri ico gihugu.
Em, dadam. None abo bana bajanwa ababyeyi babo babizi?
Hari abagenda ababyeyi babo batabizi n'abandi usanga ari ababyeyi batanga uruhusha ngo abana babo bajanwe kucudufaranga. Ikibabaje gusumba nuko hari n'abatware babimenya bakirabira hirya.
Uko niko bimeze? Abo babyeyi babo b'igito cyo kimwe n'abatware babekingira ikibaba, dukwiye kubashengeza kuko naho bataniye nabo babatwara. Bose baba barenze ku mategeko akingira abantu.
Ego cyane iyo nama yawe niyo.
Injira. Mugenza na maki.
Nyakubaho, abana bo ku mutumba wacu wa Rugazi baheze bata amashuri bajanwa n'abantu tutaramenya mu gihe cy'u Tanzania.
Igiteye impungenge nyakubaho musantere. Hari ababyeyi babigira mu ruhara abandi bakinumira. Nkuko womenga ntacabaye cyo kimwe n'abatware babegereye.
Nuko biri murakoze. Murabashinga ntaha abandi bo barabese. Abajeje intwaro tugiye kwihurira. Ariko kugira tumenye ukuri kose. Ejo aho bukera nzotuma ke inama y'abajeje intwaro bose kuva mu gacimbi gushika kuri zone. Umwe wese avuga uko iwe bimeze. Dutegerezwa gutuza ako karanda kadutse mu rwaruka. Ubwo n'urudandazwa rw'abana. Icyaha kitababariye. Ikibanza cy'abana ni ku ishuri. Ababyeyi babimenye. Nawe ukoresha umwana nk'umucangiro mu bikorwa ibyo ari byo byose. Abaciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira agateka k'abana. Uburundi bwateye k'igikumu mu mwaka w'1990. Dutegereza kuyubahiriza. Ubirenze ko nawe uwari we wese aganwa isunga amategeko.
Kano gakino mwagateguriwe n'umuhari w'abakenyezi n'amahoro mugashikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.
Ningaha rero duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Josephine Johnson Nkunzimana na yabashikirije. Ndabifurije kuranigwa mubanye no mu byanyu naho utaha.